Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga inyuma yaho habereye ibiganiro byo mwibanga hagati y'umuhunza w'Abarundi Edouard Nduwimana hamwe n'abanyapolitike bamwe hamwe bahurikiye mu nanise na red abanyapolitike babiri anise niyo nkuru hamwe na mamese basubiye ko bahurikiye mu rugo runani bari ibujumbura kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Munama abo banyapolitike bagize n'abategetsi bo mu bushikiranganji bujejwe ntwaro hagati bavuze ko bagiye gutegura itahuka ry'abandi banyapolitike bari hanze igihugu. Anise niyo nkuru.
No gutegura ihunguka ry'abandi uko no bivuga wahura hanze n'ubundi no kuvuga yuko ukuguru kukiri ngaho ukundi kukiri hanze uko turiko dutegura gutaha kw'abandi cyo kutwitegurira gutaha dutahanye n'abandi benshi kuko abantu bari hanze twebwe babiri muzoheza mubone rero igihe abandi bazobahunguza.
Yamara abanyapolitike bose bari hanze y'igihugu ntibizeye imishikirano canke umwumvikano woba uri hagati yabo na leta y'u Burundi. Hari abanyapolitike bavuga ko gutahuka mu Burundi hatabiganiro bibaye n'ukuntu amatora yotunganywa neza gusumba ngo kandi n'umutekano wa bose udakingiwe kuba ari nk'ukwiroha. Itahuka ry'abo banyapolitike mwebwe mwajya kiriye gute ku bwanyu hari kizovamwo? Mbega ingingo y'abo bandi banyapolitike kudutahuka hatabanje kuba ibiganiro yoyo muyibona gute? Kuri ibibazo byose rero twatumiye abanyapolitika b'inararibonye, hariho abatashoboye kuhashika ariko sinzi ko ari telefone z'abagoye. Ubu turi kumwe na Aime Pascal Nduwimana akaba arongoye ishirahamwe rihanira ritagira inyungu za politike mu Burundi. Muri we neza Aime Pascal Nduwimana.
Ego cyane, turabashimye kandi turanashimye ko mwanadutumiye.
Ego turi kumwe kandi na Chauvino Mugwengezo akaba ari mukuru wa Sefor. Sefor ni nurunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta ya ruhanira yubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha. Amwiriwe neza Chauvino Mugwengezo.
Amwiriwe neza, amwiriwe n'abari kwatwumviriza.
Igome itwari twatumiye abandi banyapolitike nk'uko tubivuze kandi bari bayemeye ko bazaba bari ngaha ariko nibaza ko bafatira ibi cyangwa sinzi ibi bibagoye ariko gushika ubu ntiturashobora kubabona. Reka ariko dutangure kuri mwebwe Aime Pascal Nduwimana, amatwa dusumira muri mu mashirahamwe yamye yifuza kuva kera ko abanyapolitike n'abarundi bose bari hanze batahuka mu gihugu. Mbega itahuka ry'abo banyapolitike babiri twavuze mwebwe mwajya kiye gute?
Twebwe muho mu mashirahamwe asanakiranira ibyicaro by'imigambwe cyane abashaka inyungu, twebwe turi mu bantu twanashimye uyu muzo wabo ko turashima yuko baja ni n'abarundi bacu ni bene wacu kandi baje iwabo. Kandi murazi yuko burya iyo umuntu ari hanze atanezerwa akanaryoherwa. Rero kandi murazi ko uyu mwaka uza ni n'amatora nayo murazi ajamo aba banyamigambwe banyubanisi banarondera ibi bibanza rero twebwe twetwara na tya kamo turasura navuga tuti byo kuri turagomba kwabahunze baja bataha rero twebwe rero ukukuza kwabo twarashimye cyane kandi turanabishima kandi tukanashimye ngene abajeje intwaro baba hayikaze kandi bakavugana bati muri isanze rero turafite rero ibyo zigira ko amatora azoba atunganijwe akamahema twebwe rero turi mu babishimye ko bahunguka ko batahango banifatikanye hamwe n'abandi
abanyapolitike nk'uko mwabyumvise bari mu Burundi kugira ngo bategure itahuka ry'abandi banyapolitike ku bwanyu boba bari mu biganiro
twebwe gusa ku bunye twarabonye ko banarusa akanya baranavugana n'abajejwe ubushikiranganji ndetse na aminisita bugatinje ngo nshirinzira abandi hanyuma batahe turibaza ko bakibonana bakivugana mugabo kandi turizeye ko bazogana abandi ko bazotaha rero twebwe igihe tuzohura nabo bakatubaza ati mu bivuga ko iki twebwe tuzobatera intege tunababwiye tuti nimuhamagara abandi baze rero turibaza yuko abajejwe intwaro abajejwe ubutegetsi hamwe n'abahungutse ko bazoganira kandi twaranabonye ko bahuye ko bavuganye kandi ko bari ales rero twifuza ko n'abandi ko mutabataha
mu kanya gatoya cyane rwose akizero mufite ko niba hari ibiganiro biri ko biraba canke imishikirano akizera ko hazogiye ico bivuyemo nakangana iki kuri bwebwe turazi ko hariho ibiganiro vyamaze imyaka irenga itatu ariko atacavuyemo akizero kanyu kangana iki
twebwe turafise ivyizero kandi turanafise n'ibisigibiro kuko aba baji wacu burya birya biganiro barahenda abantu ugasanga haje abantu imbere atari bo mugabo rero ko baje iwacu bari wabo bari kumwe na mwene wabo ibi biratandukanye rero n'ahandi wumva ngo iyarusha kandi sinovuga ngo ni ibiganiro bijya bindi waza wumva ngo abasagiki abandi ngo barasaba ibindi bo baravuga bati turifuza ko umutekano uba mwiza kandi turaje ngo aya matora tuyategure turi kumwe urumva ko biratandukanye rero twebwe turafise ibyizigiro kandi turafise n'icyizere ko ari ibiganiro byo kuyaga nk'abavukana atari ibintu byo kunanizanya oya rero turafise ibyizigiro
mu bushinganari shovino mubwengeza murongoye muhari sefo itahuka ry'abanyapolitike mwebwe mwajya kiriye gute
Mwela teforsu muhari mwunani gumi gange na wanyi politike. Kwege ugambe na mbele dushaka tuibuta warundi ko tutige zetuwa anga tuwege kuwa tota hamuli uchati chama vukio. Nituige zetuja anga ugo tuwane tuliko tulahare na nhaayu inzira to cyangwa kugira igihugu cyacu gisubire kwituze kuko gifite ituze iba ari ituze y'abantu bose barundi bose natwe turimo ntitwatashe ntitwashatse gutaha kubera ituze yacu gusa imitima cyangwa umutekano ikanye twase gutaha kandi ntibiri na hafi kubera ibintu bikimeze kujya bikidingiriye gutaha rero ni byiza si bibi ariko ni mu gihe biba byateguwe neza ni mu gihe abantu baba bicaranye bagashika ku ngingo ziboneka zifadika ingingo zituma igihugu n'abarundi basubira gutekana aha rero muri kino kiringo turimo muri context turimo ivyo bintu ntibirashoboka
mu gihe mushanaje bino mu gihe
nashaka nibutse abarundi n'abagenzi b'abarundi b'u Burundi yuko mu mwaka uheze twaraciye ahantu muri Finland aho leta leta yangu nziza yari yarubitse Edouard Nuyimana na n'abandi bategetsi bo mu butegetsi bari baje kugira batwumvishe ko twovugana tukayaga iz'u Burundi hanyuma ibyo biganiro tugataha twese kugira tubibandanize hariya yuko abazungu baduhenda yuko amashyirahamwe mpuzamakungu aduhenda yuko kandi adutungira ko yewe ninjye nari ndongoye intwati narebye nabishyuye yuko bidashoboka ko twenyine uko turi imigwi ibiri twizigira ikibazo cy'u Burundi kuko icyo kibazo cy'u Burundi ni kibazo gihambaye gikomeye ni kibazo cyatumye abarundi ibihumbi n'ibihumbagiza batakaza ubuzima bwabo ni ikibazo cyatumye inusu y'umuriyoni igice cy'umuriyoni w'abarundi uhunga ni kibazo cyatumye
ariko mushira na isho bino icyo kibazo naho gihambaye ico turego nyishu n'indongozi zirongo ziserukira barundi igitigiri cyabo sico gihambaye cyane gose indongozi ntishobora guserukira barundi
oya ndingire bigira umiraho nuko wakiriyemo twagiye tuti ibintu byaramaze kuyangara twe namwebwe ntitotora inyishu naho kotora ishigwa mu ngiro zabyo zugurana arusha yonyine yaragoranye kandi yari yaratebekanje yuko abasezerano amaze kuboneka hazoshingwa umugwi uzobujejwe gukurikiranira hafi ishigwa mu ngiro ry'ayo masezerano ariko amaso abantu bararindiriye ko umugwi ujaho amaso aherayo ibi bijya
twafite
turabona munsi nuko hatigeze haba uwo mugwi wo kurabira hafi yuko ibyashyizwe ko biko birashyirwa
mu gihe
abantu bubangutse guhongenga ry'amategeko yongenda gute tugiye twebwe mu mwizerero tukabwihereranya ndumva ko harimo ibintu
yukubeshanya mukanye gatoye cyane gose Chevino mumpe inyishu ngufi ngufi mu gihe abo mwahorana mu hari Senarede butahuka bakasubira buraya ikaba kababwira ko ibintu byifashe neza mwofata inyingo yo gutahuka
oya ngame na mbere nacyo bazoshika bashitse kuko ibyo ingingo zose bazoshika ko azobari ibintu guhetana bashaka yuko abantu babone politike bataha hanyuma icyo kintu bagikoreshe kugira babikuremo inyungu z'amatora berekane ko amatora yatunganijwe neza n'abatavuga rumwe na leta batashe yuko ayo matora ari amatora ariko arakogwa ariko arategurwa hisunzwe demokarasi eka n'ibintu byose bishoboka ibyo bintu ntibihenda amaso ntibikunda naho bazotaha bazotaha bahitanana uko bazinanye uko iryo jambo barifunditse hanyuma rero abumva ko ikibazo cy'u Burundi gihagaze gifatiye ku kuntu amasezerano yarusha yahonyanzwe n'ibyiza bikomoka ko ubu bisigaye byarahambwe
abo
nitwebwe twahagaze kugira tubananye duharanira ayo masezerano
yarusha mukanye gatoyi cyane rwose munsi y'umunota umwe ibintu mwebwe musaba musaba ko vyokorwa imbere ko mutahuka n'ibi
ibintu bitwa ko bikorwa nta biganiro bishoboka hagati ya sege na leta bidahagarariwe n'umugwi mpuzamakungu icyo cyoco kwanza ntibakize ko hanyuma ibiganiro byoshoboka mu gihe bokwemera yuko imigambi isubira kwidegenza ibiganiro byoshoboka bishoboka mu gihe bokwemera yuko ubutungane bugiye kuba ari ubutungane bwigenga mu gihe bokwemera yuko agatsika ka zina muntu kagiye gusubira kubahirizwa mu gihe bokwemera yuko imbonerakure bazaki nkoho zisubire kuba abanyagihugu basanzwe mu gihe bokwemera yuko agatsika ka zina muntu kubahirizwa mu gihe bokwemera yuko jewe mu kwemezo ngiye ku mutumba runaka ntaha uwundi muntu w'umunyepolitike ataha rabo no munsi gwaza gwaza yahisemo kuja mu matora no kwiyamamaza rabije abantu bamuheze ko nibara kumutemere urumva ibyo ni ibintu byinshi rabije na maradiyo yasaza yasanzaye rabije ne amashyira hamwe
icyo kibazo cy'ibigambwe iregenza turakigaruka ko ushyira nta ishobora no
w'igihugu iyo yasanzwe uwo mugira uyu yaseruke amashyirahamwe adahanyije ibicaro bya politiki niba abandi leta yarondeye kugira
Reka icyo kibazo turakigaruka ko mushyira na Chevino ndabona akanya kariko kari guta cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndikumana mwiriwe neza muri hega Ndikumana
ndi
mu gihugu cya Tanzania murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku rugendo rw'intumwa rwa bamwe mu runani senarede bari i Bujumbura Burundi bakaba bariko bararaba ukuntu usubira inyuma bagatahuka bakajijura abagenzi babo kugira ngo batahuke mu Burundi baje mu matora duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
ahubwo ibyo byo kubabura yagere kubatora basike mu buhungiro byemera ko icyo kibazo ngombwa mubona kireka kuko demokarasi mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amatora meza n'intwari bihereye ibyo bintu nibyo twabanje gushyira inyuma kuko turiko turabirara ubu hariho dufate nk'umugambwe ukurikira mugambwe CNDD usanzwe uri ku butegetsi banywanyi ufite abanywanyi benshi ugomba ukurikira CNDD abanywanyi baratotezwa barafungwa ku mugaragaro ingoro z'umugambwe zirabomugwa byumvikane biraboneka neza yuko mu gihugu cy'u Burundi acamutekano ibyo nakwigana uhari atamatora meza ashoboka nimba yashoboka nawe atweza kuza guhagararira abantu b'amakungu bakazagahagararira amatora kugira ngo n'abantu bari bose bizere biyumvemo yuko ayo matora ashobora kugenda neza kuko uyu munsi amatora ashobora kugenda neza abasenare bari kuyatuma kuri muri kamwe batwarwa mu buso amatora ashobora kugenda neza n'abari inyuma y'igihugu ntibashobora kuza n'abandi bari mu gihugu ata mutekano bafite nk'umugambwe CNDD uri ku butegetsi ni uko uje hamwe urabe ukuntu ushobora kugira ikibazo cy'umutekano mu gihugu cy'u Burundi kuko igihugu cy'u Burundi kiragiraniwe cyane n'ubwoko bw'imbonerakure kiragiraniwe cyane n'abantu n'abajejwe umutekano bita abadokimentasiyo ubu igihugu cy'u Burundi kirahanzwe cyane urusha ingufu ubundi ntibamufata ntibamuhohotera rero demokarasi mu Burundi ntishoboka guhungura bahunze ngo ni politiki batavugamo na leta icyo ntigishoboka cyane
murakoze Ndikumana mushyira ntahe Aime Pascal Ndikumana mwishuriki Ndikumana ku makenga afite
bo je imbere ko ndamwishura uyu muvandimwe ari muri na Tanzania ndari mabanze nsubire ku tuntu tumwe tw'umuvukanye uyu Shovino ariko aravuga ibintu byinshi avuga ngo ntibutaha ngo ibiganiro ngo bidahagarikiwe ngo n'amakungu ibyone jenzi bagakondo muha ari interano ko yona byibagira kuko ndarushima nawe asanzwe abizi yuko ari hanze kandi arazi yuko burya ushaka ubutegetsi yuko utanaburondera uri hanze kindi nacyo mbere abo bari hanze usanga ari n'abamigambwe yabo atan'abanywanyi se twebwe turabizi turi hano turi ngaho iwacu hanya nk'uwo baza ati Shovino mbega wewe nkahamutashe ukabandanya ati politike burya wewe uzotorwa arabizi ko atabanywanya fise ariko rero mugabo twebwe turabatera kamwe tukavuga tuti twebwe ntacyo tubarondera ko twebwe turabigenga mugabo nimutahuke rero ariko aravuga ibintu byinshi ngo abantu baricwa uyu w'umutanzaniya reka avuga ngo nta mutekano ukwiriye ngo impunzi ngo zihunguke mbere we uraje nka Shovino avuga ngo igice cy'umuriyoni mbega ko buri somene abantu ko bataha nta gihinduka iwabo rero twagira tubatera ka mu bujya uzuraba abo bantu bariyonye uzawumva ngo bibye abantu bakomakomeye ngo b'imigambi ikomeye abo ntibafise abanywanyi kandi barabizi rero jewe ntera ka mubuga ni nibatahe baze banakomeze imigambwe yabo baze banisunge n'amategeko mugaba ahandi ho ibyo asaba ibiganiro amakungu ngo azobitunganye ibyo nk'ibikibaho arabizi ko Burundi bwarikukiye ibisi byabindi
bya Arusha kera bya JFT na JDC twebwe turabatera kama ati mutembe twebwe turanatera kamo nabandi akari nabasho binoko wo kwitahira mbere y'uko mutera kamo nisho vino hanze na hantu hari niyitahire azatunganye umugambwe wiwe azona kwitode handi ho hivya mahoro ngona ari n'umusesekara ego ni habuze uducamwo utwo twabaho na handi mgabo umutekano ndono kwiye
ego medika tumuhe ijambo agirica avuze imbere ko duha akanya undi munywanyi wacu Daniela mushyana ishovino mukanya gatoye cyane gose
yeni bazako yo muno ya atawa mu Burundi n'ibyo Burundi atabazi kandi jewe ikikijyanye yo ndagishaka ikijyanire kivuga ibihari atari ikijyanire kivuga abantu ivyo umugambwe wanje navyo arabizi na sendezi arabizi yarabo bifite mu gihugu n'umugambwe wacu donc urumva avuga gukume ngo ntari mu Burundi ibiriko birabera mu Burundi nta byazi kandi naho yoba bizi biraboneka ko ku murongo ariko hari umuntu akorera ubwambwe uri ku butegetsi mu y'amashyirahamwe ubutegetsi bwashyizeho kugira berekane ko amashyirahamwe ariho sosiyete sivili iriho amaradiyo ariho abanyapolitiki bariho mu bisanzwe ibyo bintu byose nta biriho ehenda kwereke burya mu Burundi umuntu arazi ku munsi abantu bicwa bangana gute abantu ibyo bishwe bangana gute burya umuntu agiye kuraba imbonera kure ingene zigisibije mu gihugu cyose cy'u Burundi zingana gute jewe ni hamwe mvuga nti uwo muntu ntaba mu Burundi ni kuraba yoba nkumbura avugira adakurikiranira hafi y'igihugu ciwe ntagira ngire none ajya bijya byegeranyo by'amashyirahamwe mpuzamakungu bisigura ubwicanyi n'ubwo gito bukorerwa abarundi bugakorerwa bigakorwa n'ubutegetsi uyo muntu none aribo cyane nawe ntakibona ntacumba kubera uko kuntu yipanze cenibaza ko ibiriko biravugwa ku Burundi n'ibintu biriho kandi akanya batazofata ngo bemaze ko biriho nagukira kuri kokura gukira kw'igihugu cacu kuri kurenza ukwezi
ibyo nibibazo tuhaba tubandanya mu kanya gatoyi mushya ntahesha binore ka duhe n'ijambo Daniela mwiriwe neza
mwiriwe mwire bwana Frederic
mwiriwe neza muri ga Daniela
murao ni Nsabimana Daniel nkuko mubivuze ndi Nyamashyike ruharambuga mu mudugudu wa Nkomero mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
bo ndagira ngo ahubwo ngiyeho ngaruke kwiyo ngingo nunganira abatumirwa
yego
mu byukuri ngenda shima bari abanyapolitiki bafashe gahunda yo gutahuka iwabo bakajya kubaka urwababyaye ngiye biriya bintu ndabyemera rwose ubwo se umuntu utakemera kwitangira igihugu kiba kigemo amenye uko bakwiye gukora bagiteza imbere azaguma hanze uzahereza ngenda shimira abo bantu rwose bari gutinyuka bakagenda gufatanya n'imigambwe yabo mu gihugu cy'u Burundi bagafatanya mu byukuri biza hanini ntago baguma hanze ngo ibintu bibahire kuko no kuguma hanze bazahorayo bavuga batinya bazahereza by'ukuri icyo navuga ni ukubashimira mu by'ukuri barabafashe umugambi wo gutahuka mu gihugu cyabo ahubwo nibakomeze bashyiramo imbaraga maze bagende bubaka igihugu cyababyaye naho guhora hanze y'igihugu nta mumaro ni ukubakira abandi ariko iyo ugiye kubaka igihugu cyawe biba byiza n'iterambere rigera kubaho n'ibyanjye
Sam murakoze cyane bwana Frederic murakoze Daniela icyumviro cha Daniela bashinga ntahe mu rakiga kwa ko mukanya ariko reka twanze duhe ijambo Jackson muri weneza
muri we
muri hega Jackson
bo ndi mu Rwanda mu karere ka Rusizi
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
murakoze najyana umwanzi nanje abatumirwa
yego
nukuba ngo umuntu ntatinya ishamba ahubwo atinya icyo barihuriyemo kuko abo bataha mu gihugu ntabwo bazi ibibazo bagiriyemo bo bapfa kumva ngo usanga barahuze hari n'igihe hari imvo za politiki nako imvo za politiki kugira ngo bakora na leta ya Nkurunziza ariko atari guhunga nyezi na kwatunye bahunga ariko twese twaje duhura n'ibazo byinshi tuba tuzi impamvu atumye duhunga ntabwo dushobora gusubiza amasima ngo dusubire inyuma cyakindi twahunze kitarakosoka ngo gikemuke niyo mpamvu rero umuntu asubira Burundi kuko reka nguhe nk'urugero hariho uwitwa batumunwa kirandaranda bataza kirandaranda avuka muri Mugina umunsi impunga kuvuga dufite ikibazo kimwe nawe kijyanye na politiki ariko ubu tuvugana amaze amezi atatu yaraburiwe urengero umuryango wiwe uraho warategereje bagera ahantu hose birananirana ngira ngo murumve impfu zitandukanye bo basanze bamuhambye mu nzu ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko mu gihugu cy'u Burundi nta mutekano uhari bivuga ngo rero nta muntu ashobora gutaha kandi nicyo yabunze kitarakemuka.
Murakoze Jackson amushanahe Emmy Pascal ivyumviro bibiri bitandukanye vy'abanywanyi byadio ijwi rya America Daniel na Jackson duga ku ijambo mukanya gatoyi cyane rwose ku byo bashikirije.
Ego cyane je nari ngamaganze ndaba abashimire by'ukuri umuntu yari hanze koko usanga afite utuntu twinshi cyangwa ukumva afite n'amakenga mugabo kandi iyo nawe ari hanze kumbure ata mabi avuga ati ni nasubirayo baramfata kumbura ati nagiye naratoteje abantu canke narisha abantu akabavuga ati nta mutahe mfise ubutungane nk'ibunati ntibundondera ndumva ko yohunguka ko yotaha rero kubwa Daniel yashimye kandi nanje numva ndamushyigikiye mvuga nti nibatahe by'ukuri ukuja hamwe ni nkomezi zacu hanyuma kubwa Jackson nababuze ngo mu Rwanda abantu ngo i Burundi abantu barapfa ahubwo je natwenze nsibaza ngira ngo arazi by'u Rwanda ni hamwe umuntu avuga ati barenga yabo batikwije ubwo nyi Rwanda iwabo ni muri paradizo ahanuko atazi ngira ngo ibintu habera rero jewe nk'uworaba ahubwo uyu mwidegenzi uri hano iwacu i Burundi je sinibaza ko aka karere ko twaba tunabisangiye kumwe twebwe ahubwo mvuga nti biragendeka mugabo jewe ndabatera ka muvuga nti nimba azabakeneye kuza kubaka by'ukuri umuntu avuga ati mfise abanywanyi mfise umugambi ukomeye mfise ati n'ibyumviro akavuga ati ninataha ibyumviro byanje birumvirwa kandi barantora yoza mugabo kimwe yeze ndabiduduye atagucijya nino abo bose bari hiyo wonye barazi imigambi y'iwabo ingene ihagaze barazi ko atabanywanyi bari nayo nta yindi siguro niyo gutaha kadavuga ati n'ubundi ni ati ni bya bindi nta majwi ariyo kandi ngira ngo mwaranagonge cya Demir Bisi abo bashobye no ba abo bari ino nimumubaze ko batarose ubusa agendaone atabemanga murakoze
murakoze reka umushyana yesho bino ku vyumviro namwe bibiri vya Daniel na Jackson na bitandukanye ntibabona cyo kimwe biko bibira mu Burundi neka ningingo zafashwe nabo banya politike duga ku ijambo
pura de ndabona ko kibyanyiro ngira kirimo sore cyane na uyo muntu nari gushima ko ari kumushikiriza nka nk'umusembe de kandi atari do kugwego rubi ya koko bari yabo ibyo bakora barazema barazi kugenda ngari rimwe na rimwe nkagira ati rero jewe akanya bikimeze kujya nta muri politika ari karaka akanya ubwicanyi bukimo no guje nta muri politika ari karaka akanya ubugize ngo arahanuye atakika umwansi kiriziya katolika yo ni ibizi iziheruka kwibonerako ubugize ngo aranditse ku Burundi atayibonerako ubugize ngo arakebuye ubutungane atayibonerako abantu bigwa baricwa ukiyumvira ibi ni biki mu gihugu yabaki mushika naho basigaye bicwa bakabahamba mu ngo zabo urabyumva hama ejo buke bagaca baza urumva twarondeye turafisa abahinga bamotewe urumva ni ibintu biteye ubwoba cyane uwo muntu rero sezigaza ko atabyinshi ndetse usubira kuvuga ku bijyanye n'ibyo ariko abarundi baraciye ubwenge n'abari mu gihugu hagati si ubwenge ni mu ziriko ziravundira zibonera mu makambi zirazi ubwenge zirazi gutandukanya icyatsi n'ururo uno munsi abagize ariko barahunguka niba imbonera kure bagiye baraha ubuzi mu bihugu binyuranye hanyuma harageraho izo mbonera kure zibirengera zitangira kwishyuza izo baremereye noneho aho ibintu bigeze basigaye bafatiza mu midugudu barahungutse
mushana ya Shovino reka mwavuze ko ikiganiro kidakwiye kuba imisoresore twirinde kumufatira muri
ko bidakeneye umutwe muremure bikeneye gusa kumva agira amaso akabona n'amatwi yo kumva mbega nundi burya abarundi b'igihugu mbega nundi abo bantu baje kuyagana leta bafise koko intumbero bafise intumbero yo kuyagana leta koko kugira bazoshike ku bintu bihumuriza
yego me mushikana hesho vino reka
turacyafite kwa kabazo nicyo gituma uyu muntu yaserukiye sende lefte de ngaho twebwe akanya tugihemba akanya tucemera ko amasezerano y'Arusha niyo yonyine ashobora kugaruka n'ikunze mu gihugu tuzuguma turi abantu bahagarariye igihugu bahagarariye amasezerano
reka ndabibutse mushikana hesho vino
ko
akanya ni gatoyi cyane rwose reka twihute
ko tutaha neza niteka ko tutigeze dushinga ibiganiro n'umuti wari me byatunganywa na byatunganijwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu bigatunganywa n'akarere ko nkuru nziza atigeze abyitaba ko n'uwabyitaba yaba ari umuntu muto muto yarungitswe
icyo kibazo turakigaruka ko mushikana hesho vino reka tubanze duhe ijambo abandi banywanyi ndabona kanya kihuta cyane rwose ibyo ibibazo tugaruka ko mushikana hesho vino reka duhe ijambo Desire mwiriwe neza muri hehe Desire
sawa
muri hehe
Bujumbura
akandi kazina ninde
Mukundo
duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro mu kanya gato
yego ni byiza ko mushobora kuduha akanya kugira umuntu agice ashikirije ariko rero nagira nce manda nibarize Shovino mbega yoba yarabwiye umuntu yanditse na rede cyo ni kimwe hanyuma birababaje n'ibyo kuba uri mu buhungiro bw'igihugu cyakubyaye abandi bakagisigaramo burya rero twese kubera ko twakivukiyemo twagomba kugiramo uburenganzira bumwe tukanakibamo kumwe mugabo gusa rero usanga bibaje aho abantu kubera ko amatate yacanga ariyo ashobora gutuma tubamo tukagenda yego nibyo uno munsi nta wagiranye n'ibihumbi na cumi na gatanu hari itandukaniro rihari ariko none nagire mbaze mbega ko abo onye igihe bari barahunze na cyane cyane bariko baragaruka bari barahunze ibibazo n'ibyo bahunze uno munsi byatoye intumbero nimba byatoye intumbero mbega abandi bantu bashoboye kuba baragize bakagenda hagati zabo kubera ko ari byo babona nabo nyine bibwiriza kuba byokosoreka na cyane cyane bisunze by'irunda ndetse na rende rwavuga mbega none uno munsi bo bazohunguka guca ntacyo ntashaka kuvuga bahunge mu Rwanda no mu bindi bihugu uretse abari korahunguka n'umunsi bari muri Tanzania naho rero twavuga tuti mbega abantu muri Senared n'umunsi bari korahunguka bo babaje ibibazo byose byari bihari byacu intumbero
murakoze Desire icyo kibazo cyanyuma nibaza ko twari kukibaza umwe muri abo ariko abo twari twatumye mu kiganiro nibaza ko bafatiriwe reka tubanze duhe ijambo Emmanuel turagaruka kunyishu ikibazo mwabajije mu kanya mushikana hesho vino aragira icyo kivuze ko reka duhe ijambo Emmanuel mwiriwe neza
yego
muri hega Emmanuel alo muri hehe
ndahari
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
kibazo uko mibonye ayo makuru mutubwiye ni meza cyane kandi duhora tubakurikiye gatanu kandi halo
duga ku ijambo nyarutsa wihute
no kandi ahubwo ayo abantu ayo makuru mamwe tugezaho inama zose inama ngo tuyumva ariko kuri Facebook tatukuyarebira
murafite kibazo ku kiganiro turi ko turatunganya hano
kibazo
deka turagutera kamu hanyuma mushika na Emmanuel Mwishikana Amy Pascal Nduwimana Mwishikana Desire Abaji iwaza liko iwazo chane chane vizyo kuhishura Vamwe umwe Mwuri Watikiti umwuri senarede wali mwurundi buli kige Yabaji ni kini kivazo kawashaka inyishu yuku Niwaza ko ito kivazo kwa wanza kukagiha Mwishikana Shovino mwugu engezo Shovino mwura tukumva
kwa
hivyo zinabu mshana hee Desire alabaza ni iwa mukiri munu na nise na leda liko wecho kibazo ni waza kuhu nukwa tadu tiza matuki kufa munhango kawaza kandi ni iwa igituma ichatumye wa ndi wa shikana hee waja murundi iwa zofi jose vyo wa vya latoi muti duwa kuja mkanya gato ni iwa zofi jinshi wa maze kushikiriza
kwa hivyo ni waza kuhu urunga nise na leda twararushinze kandi turushinga dufite intumbero imwe rudende y'uguharanira amasezerano ya Arusha none ayo masezerano ko yasenyuwe none ibyo bwizwa ishingiro ko byasenyuwe izindi zani yihe twebwe rero twari muri Senarede ama turaheza turabona neza yuko intumbero ya Senarede isa n'iyahindutse kandi intumbero itari intumbero yo guharanira amasezerano ya Arusha twe twagize tutereka tukinyura hanyuma ubwateye kabiri kirya nyine twatinye amakenga twari dufite ibyo rero byarari bibaye yuko bamwe bataha kugira baje gutegura amatora nta bindi mbega ibyatumye bagira batereka duharanira amasezerano ya Arusha niriki byarahindutse ibyatumye bagira batereka duharanire igiza shingiro byarahindutse niriki iriga naho nyine hari ikibazo uno munsi umurundi ari akakwidegenza mu gihugu kuko ntatege kuri mukingira amasezerano yarusha yarakingiye abarundi bose yarakingiye imigwi yose yarakingiye uya
mushana Shovino kubona
hari intambwe nkuru nziza yagize kugira abantu bamwe mu politike bahita no gutaha
Mushana Shovino kubona urunani senarede rwamo imigambwe myinshi cyane gose eka rutakivuga rumwe muri iki gihe mukaba mwe bimwarashinze urundi runani se for ntibibateye amakenga so kuvuga ko abari muri uyo muhari baravye ku ntu bintu biko byagenda vya politique bakaba babona ko bohindura ingendo mwebwe ivyo bizoshikira rya
oya je nibaza ko kwabaye kurambirwa kwabaye n'ukuruha iriga umuntu icyo yemera aragiharanira gushika naho agishikako atagishitse ko urubyaro rwiwe ruragishikako igikuru nuko aba azi icyo yemera na cyane cyane gifatiye ku nyungu za benshi amasezerano ya Arusha rero yarimo inyungu za benshi z'igihugu cyose rero nimba umuntu yogiraho agira ati jewe ndatashe kuko ndarandiwe ndatashe ko nayindi nzira ndatashe kuja guterera amatora aziko neza na neza amategeko uno munsi agenga amatora atari amategeko yoroheza umuntu umwe atari inkuru nziza azi yuko ayo matora ariko arategurwa n'umugwi rudende washyizweho na nkuru nziza iriga ntantambwe nyine yagumye ni bya bindi nyine je umunsi tubora mukaba bashitse ku ntambwe jewe nabo turi kumwe toja mu gihugu cyacu ni kubera iki iyo ntambwe sintambwe ngo twenyere tuyicaranye hamwe kuko abo ni bahindaga ntibazi ijambo ntibazi kubahiriza amasezerano none bibaza ko twebwe turi ngaha ngo kuko twasi Burundi turi ngaha kubera dukunda Burundi turi ngaha kugira turabe ko azote bakikubita agashi kugira tuvuga n'amaso mu yandi atawanga wangura tuvugana neza ibibazo bihanze igihugu cyacu nuko hazorinda kuba hari amasura none tujya mu biganiro amasura ari hehe ninde azohagararira ayo masezerano yari mashasha
reka nimushyana he Pascal Nduwimana nawe nyene agira icyo avuze ku cyumviro
byaranyeho
nibibazo
iyo rero muri icyo kintu harimo abantu
Reka mushya nasho bino duhe ni jambo kandi Pascal Nduwimana nawe nyene agira ico avuze kuvyashikijwe na Desire abazani ba kugira ngo abanya politike bose batahuke niba ibibazo byari bihari byose byaratoye nyisho
je doke nari ngomba mvuge yuko aha barundi twese nta muntu avuga ngo rino nyijuru cyanke muri paradiso ukuvuga hariho tubazo I Burundi mu Rwanda muri Tanzania I Buraya America Australia Oceani hose turi ku isi nta muntu avuga ngo turi muri paradiso rero umuntu ni avuga ngo nzohunguka ataga kakirazo bari mu ijuru atari mu isi pero aliko mugabo ututo duto rero turanatorega umuti abantu gasanga abaheno kwicarana aho nahatoba ivy'amatora ivy'igihugu ntihabura imanza zibazo mu miryango amatongo ibyo byose bya mari bibazo ariko rero mu ntahundire by'ukuri iveshize kandi se ntange impanuro abantu banahenga abantu sisi nkabo nkabashovino ngo haranira amasezerano ngo yango ya Arusha ejo bundi bari muri ADC ikibiri aho bari ahonye bari banatsinzwe amatora ya 2010 ivyo byarasambutse biratumuka bakavuga ngo bahagarariye abantu baratsinzwe ivyo birahera hazi za 2010 haza ADC irasambutse ubwo ndavuga ngo ari muri CFO donc urumva abo n'abantu tuntu twabo nyene two kuza baradendekeranya turaka batera ibiremo ariko mugabo dukuri atari ukwidigadiga ngo anatangaza abantu cyangwa ngo yibyibuhishe arabizi dukuri ko ata amasezerano ya Arusha ashyira imbere ni mu nyungu zabo ubwabo yanavuga ibintu murantunga gatoya hari kinyoma guma avuga ngo zimbonera kure banyakubahwa ibi byaratanguye muri 2014 baravuga ngo bari muri Kiriba Ondesi arabizi ko abariyo arabateye intara za Cibitoke na za Kayanza arabagize bijyano by'amakudeta arabizi rero ijya guma swaga nyakaza arabesha abantu cye mbona ko no gutera kamu by'ukuri kandi turamukunda niyitahire kandi ndagomba mvuge yuko adosikara ari umwe kandi ajota kuko iyo nyari ntabwo ari wabo abo bahoni hazoba ukuzomuhinduka atwira
kahe rero mukanya moshe ntahe inyishu ngufi atahe mukanya gatoye ndaha ijambo moshe ntahe shovino ariko reka tubanze tu he ijambo kandi umunywanyi Joseph mwiriwe neza
amahoro Frederic nkundikize
amahoro murakomeye neza
Ego.
Muri hehe?
Ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Ya kandi kazina ninde twibutse?
Bigirimana Joseph.
Bigirimana tuga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro turiko tuvuga cyane ku abategetsi babiri hari urunani senareda bari bujumbura mu Burundi kwirabira ukuntu ibintu byifashe tuga ku ijambo.
Akabazo mfite ndagatumbereza kuri uwo mushinga ntawe shovino mu rwengezo ari ku mwanzi mu munda mu kibizo
arakumva tuga ku ijambo
akabazo mfite karagira kati efe ko bavuga ko hari ibyo Petero Nkurunziza yabatarubahirije none se ko yatangaje ko ataziyamamaza muri aya matora ya 2020 ese bo ni iki cyaba kibatera kuguma guhangayika mu bijyanye n'ibyo bibazo bya politiki Burundi dore ko nta neza rubanda ku bintu byose ese babanga Pierre Nkurunziza cyangwa babanga ishyaka akomokamo bikaba bituma batafata icyemezo cyo kuzajya muri ayo matora saba murakoze akabazo kandi karasa
murakoze Joseph Bigirimana mushe na Eshavino
sinzi ko namutegereye neza yavuze ko hamwe Nkurunziza atokwitoza agashira abandi imbere
yavuze ko niba mwaba mwanka umugambwe wiwe ko wewe Nkurunziza amaze gutangaza president Nkurunziza amaze gutangaza ko atazokwitoza ikibatuma muguma mudaca hamwe n'abandi niki
iriga iriga twese nta nkuru nziza dufitiye urwanda twekwanga twanga imuranga n'ibyakora kandi mu kubikora ntabikora nka nkuru nziza abikora nk'umuganga abikora nka sisiteme urabyumva ejo arashaka kuguhitamo kutitoza ariko rero bijya biri mu bigize shingiro shasha wumva bizokorohereza abanyagihugu bijya uku kuntu ubutungane erega ni sisiteme ikora ni sisiteme ikora nicyo gituma rero twebwe mu guharanira ibyo bintu byose tubikora kugira ijya sisiteme izobe ku murindi iriko yobandanya ari sisiteme runaka tukome n'indi miryango ari sisiteme mugabo bakava ku bintu bariko aho naho bisaba ko abantu bicarana bisaba ko abantu bicarana na wewe arashaka kugenda agiye azobasiza amategeko yaho yanze yahanze burundu ibyiza shingiro bya hahora yahamba burundu amasezerano yarusha urumva ni nko kwirukana umushoferi ukazana unyonga ikinga
yego reka mushyana hehe Pascal ndabimana namwe mubwire icyo muvuze kuri icyo kibazo cya Joseph Bwirimana mukanya gatoya cyane rwose
Joseph hajya nyatanje n'intererano mvuga nti iranatomoye cyane none ko bavuga ngo ibyitwa shingiro ngo hariho ngo ibirimo akavuga ati sinzokwitoza none wewe gashuzi ufise abanywanyi ukavuga uti nkeneye kwitora ingomye toze rero hanyuma niwatsinhaba ukuzoyatsinda hazoba rero ukuzobihindura ibyo bitameze neza nje ngomba mvuge burya nta munyamugambwa bingahanye ari muri opozisiyo asumba gwasa ari ngaha kandi nawe baravuze bati jewe nzotoza oya ari ngahane kandi ananaze mpanga none umuruta ninde muri mwebwe byesaba ni mwitahire rya hamwe rero ko abateye ubwoba ayo mategeko atari meza nimwitoze hanyuma utsinze aca ahinduka mugabo ikintu kimwe utagomba kuza aranabizi ko atabantu afise arabizi noneho na shubino arabizi ko atabanyanya afise arabizi nawe
nabona akanya akihuta cyane rwose mushere Pascal tuyibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Kwizera mwiriwe neza
yego ndabumva neza
muri hehe gakwizera
byo nitwa Jean de Kwizera ndi Kigali mu Rwanda
akabazo icyumviro
mu by'ukuri ni ibitekerezo nayo itekereje nashaka kubashyikiriza nanashimira abatumirwa baje ariko nge ndatonya mvuga nti ndatekereza ko ikibazo kiri mu Burundi abarundi bakunda igihugu cyabo kandi bakunda sibo banze kuba mu gihugu mu imbere ariko umunsi kuba badashaka kuba mu gihugu cyabo leta nishyire umutima hamwe iha abarundi bose uburenganzira bagaruke mu Burundi bubake igihugu cyabo ikindi bareke kubakira ku kinyama leta Burundi kigaragara sinzi banyangane ni muri Pascal hari ibintu basobanura nkumva biteye urujijo iruhande rumwe abanyapolitike sinzi ikibazo mu bisobanuro byabo ko aravuga ngo nta mu Burundi ayo kabivuga azanumvikanisha ko mu by'ukuri nta bibazo bafite n'ibyo bafite ari ibisanzwe ariko tukibaza abarundi bari guhunga umutekano mu gihugu barahunga amahoro ndagira ngo ku rundi ruhande mbaze abo bantu mperutse kubona ku kitangazamakuru kimwe ari interesore ziri mu mugambwe w'imbonera kure niba ari babiri se ku mubare bacira urubanza rwo gufungwa burundu kubera ibyaha by'urugomo bakoze nangibaza nkabaza abatumirwa se yaba ari imwe mu ntambwe nziza twaba tugiye gukeka ko cyane cyane ko uru rwaruka rwagiye rushyirwa mu majwi ko rugira uruhare rukomeye mu guhungabanya umutekano w'igihugu ariko bishingiye ku migambwe. Murakoze cyane abatumirwa by'icyo bivuga.
Murakoze kwizera mu kanya gatoyi abashinga ntabagira icyo bavuze ku bibazo mushikirije ariko reka tubanze duhe ijambo Okero mwiriwe neza. Okero muratwumva?
Ndabumva Voice of America.
Muri hehe?
Tumajeru ya Uganda kuboda na Sudani yetu.
Ego me murafite kibazo murafite cyumviro turiko tuvuga kuyitahuka eka ku rugendo abategetsi babiri bo mu Runanise na Leader utavuga numwe na leta y'u Burundi bagize ubujumbura mu Burundi bakaba bagiye kwirabira ikintu ibintu byifashe kugira ngo basubire inyuma yagire bagenzi babo duga ku ijambo ikibazo cyumviro
cyumviro aha abo reka mvuge kuri bari abanyepolitike bari gutaha mu Burundi basa kugira ngo bazitegura ari amatora y'umwaka utaha yukuri kuza kureba uko umutekano uhagaze mu Burundi cyangwa se uko ubutegetsi buri kugenda hanyuma bagende babwira bari mu mahanga uko bimeze mbona ko mu Burundi ntago haragaruka umutekano usesuye erega si mu Burundi honyine bimwe na bimusanga bitameze neza ngo amatora abe mu buryo busesuye ntabwo ari byo n'abari bari abanyepolitike batashye nk'abantu mbese basa nk'aho batsinzwe n'urugamba rwo kugira ngo bakomeze bahindure Burundi uko bwagakwiriye ahubwo baboneka ko ari nk'abantu bagiye nk'abantu basa kugira ngo bace bugufi imbere y'ubutegetsi buriho ntabwo mbona ko igihe cyari cyagera ko Burundi ari amatora agiye kuba mbese ko Abarundi biteguye cyangwa n'umutekano ko uhagaze mbona ko baba baretse gukangurira Abarundi bari hanze kubera ko nta bwisanzure ndi kubonamo.
Murakoze Okero Moshia na Pascal Ndabimana ivyimvira n'ibibazo vya kwizera na Okero mu kanya gatoyi cyane rwose ndabona murara kwisaha ndabona umwanya wihuta
ego yamba ditengo menga ngo ndi kuvuga ngo mu Burundi menga ngo bimeze neza ngo umutekano ngo meze neza acharavuga byose je ndi kuvuga mu byo mbona jewe ndi ngaha anye yuko turazi ngene ubunye tumeze ituze abari ngene bariko barakorera hamwe ngene imigambi ikirakora ngene abantu atabyicanye twebwe turacuda navuga tuti ibintu turabona ko ari byiza rero mvuga ibiba utubazo tuba turi Burundi turi mu Rwanda turi no ku isi yose mugabo kandi tukanatera kama tuti abo banati ibitahire rero dukuri natwebwe turatera kama abo bantu hariho uyu mutumire wanje nyine turi kumwe ntiwavuze ngo ndi numwa ngo ya CNDD FDD sibyo wewe nyine ngira ngo arabizi ko make irigenga mugabo rero ngira mvuge yuko utabikora byose araze insinani n'izi wari ngene zasambutse ngene biri nge mbona ko umuti ko yokwitahira akaza akubaka mugambe wiwe akatabikanya hamwe n'abanywanyi bo bingo
bingo reka mu kanya gato
turabatera kamo cyukura tawe twa nkako mu kwitahira kuko hanze ari habi
ego me reka duhe kanya mushaka nanye sho bino nawe nyine yagira icavuze ku byashikijwe na kwizera na okira mu kanya gato cyane rwose ndabona hakira abanywanyi
uwo musore Pascali nashaka ndamwibutse ko urizi ubona Burundi canke uwo ari we wese ahunze nuko haba hari ikibazo twebwe ino nitwaje kurondera umukate twebwe ino nitwaje kurondera ifanta twahunze ubwicanyi twahunze amategeko kuba yarahonyanzwe twahunze arabizi cyane twahunze kugira twasikira ngo cya gatatu ndi mu bantu bemera neza ibiganiro muga ibiganiro by'ukuri atari ibiganiro ibyo onye muri ko muratubwira by'ukuri atari ibiganiro byo gusubira inyuma ngo twayaze neza twarabanye neza mu maso kandi byageze neza ingo dutahe barazi ko hari ibintu byinshi bigikenewe kugira ayo matora abe enshinyi wo mu Buganda ntibikwiye nta bintu bafite nta bintu byerekana ko amatora ashobora kuba meza kandi efektima na kimwe kiriho ikiri ngaho gusa nuko abo bashaka kuja muri ayo matora nibayajemo ariko bazoba ariko barafasha ubutegetsi kwerekana ko mu Burundi hari demokarasi bazoba ariko barafasha ubutegetsi kwerekana mu makungu yuko imigambo yose ifashwe cyo kimwe bazoba bariko barafasha leta ya Nkurunziza gutsimbataza dictature gutsimbataza leta ya gahoro gutsimbataza uwo mutekano mubi
ndabona akanya kihuse cyane rwose
reka n'ikindi ahubwo bashaka gushika ko n'icyo cyonyine cyo gushyigikira leta n'ubyo iri kuno munsi
reka duhe ijambo
bitatonya bitabaye mu gihugu
ndabona tufise abanywanyu babiri Ntezimana na Jean-Claude Ntezimana muri we neza
neza muraho
akanya gatoye cyane rwose ikibazo cy'imvira
murakoze cyane ndi hano i Kigali ku muhima nge nashaka kubaza ese niba hari abanyapolitiki abo bakuri imigambwe batemerera bumva batata ese si bashobora kuba babifitemo inyungu ese koko niba leta y'u Burundi ivuga uti nimutahe muze mutegure amatora neza buri wese buri murundi wese akeneye kwitorera umuyobozi kuko umukwiriye hakaba harimo bari kubuti ntibashobora gutaha kubera umutekano muke kandi leta ivuga yuko nta kibazo kiri mu Burundi ese ntihaba harimo abafite inyungu yo kugira ngo wenda bakomeze bakingire ikibaba cyo kumva yuko kumvisha abarundi bahungiye hanze mu nkambi zitandukanye ko mu Burundi hari ikibazo ese niba murakoze cyane n'icyo kibazo
icyo ni ikibazo gihambaye cyane Ntezimana murakoze reka duhe ijambo Jean-Claude duga ku ijambo namwe
yee kibazo cyane bise cyangwa icyumviro cyane Naje nsanzu ndinga muri Tanzania ukibazo bavuga cyane politike bo guhunguka biragoye cyane bwanye politike bahunguke kandi cyane cyane ikibazo bahunze kitarashe mu kango kije ku murongo niho bigoreye kandi batusanga n'abanye politike bavuga ko bahunguka ni barya nyene leta y'u Burundi igitega yavuze ko idashaka gukura ku mitahe
reka duhe ijambo abashyira ntare turi kumwe bagira ico bavuze kuri izo bibazo byanyu
kandi beshi bafite imitayi bakurikira
Pascal Nduwimana mu kanya gatoye cyane rwose umunsi munota umwe inyishu kuri Ntezimana avuga ni yibaza niba abadashaka gutahuka batabifitemo inyungu reka nico kibazo cyo guta amakenga yerekanywe na Jean-Claude kugira ngo gutahuka munsi munota umwe
yego cyukuri dengo mbamvuga umuntu avuga ko atona tahanye ndivana bifitemo inyungu cyane kuko abo ntibitwaye yoni abo barafise abana batumye rero bari n'abasebuja babo ariko jewe mvuga nti amatora azoba meza kuko ari ay'abarundi banaterereye ubwabo mberasumbe n'ayabaye yose rero ntihagire umuntu avuga ngo nta matora azoba shovino azoba mbere utangare
mushyana shovino namwe muduge ku ijambo ivyiyumviro vya Ntezimana na Jean-Claude mwamuse inyungu mu guhanura abandi ko batotahuka
ahubwo uyafisemo inyungu ni inkuru nziza n'uyo musore n'abari ko barashaka kuyacamo kuko n'amatora atarimo inyungu z'umunyagihugu n'amatora atarimo ineza y'umunyagihugu n'amatora atana kimwe agamije cyo kuzohindura ikintu na kimwe mu gihugu cyacu n'amatora agamije gutsimbataza intwari ya gahoto agamije gutsimbataza ubwicanyi agamije gutamika kira zina murundi iyo system umukenyi wa CNDD-FDD nta kindi agamije atari cyo nyene
mushya na Chauvino turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mwitabe ikiganiro cy'i radio ijwi ry'Amerika ndagushimiye nawe mushya ntahe Emmy Pascal Nduwimana ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire turashimiye ingenieur yadufashe mu ngi abw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Fatuma Kalara yadufashe kwigiranya ikiganiro turabashimiye namwe nshuti mwese rero mwaduteze amatwi cyane cyane abateye akamo bagashikiriza ivyiyumviro vyabo eka n'ibibazo bashikirije byari ibibazo vy'inkora mutima tukaba rero tubashimiye cyane rwose turabateye akamo kandi mubandanye mukurikirana ibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.